Twese hamwe dusome Zaburi mbere yuko dusenga. Hanyuma Mwendata Schmidt araza kutuvuga amajambo makeyi, hanyuma Mwendata Frank akurikire. Twugurure Zaburi 116, aravuga hano Zaburi 116 umurongo wa mbere. Ijana 16 umurongo wa mbere, nkunda Uhoraho kuko yumvise ijwi ryanjye ryo kwinginga kwanje, kuko yanteze ugutwi, nicyo gituma nzokwama ndamwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zaranyizingiriyeho, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, mbona ibyago n'umubabaro, maze nambaza izina ry'Uhoraho. Nuhoraho ndakwinginze, rokora ubugingo bwanje. Umurongo wa gatanu, Uhoraho n'umunyabuntu kandi umugororotsi, ekimana yacu n'inyembabazi. Umurongo wa gatandatu, Uhoraho azigama abatungu, nacishwe bugufi, arankiza mutima wanjye. Subira ku buruhukiro bwawe, subira mu buruhukiro bwawe, kuko Uhoraho yakugiriye neza, kuko Uhoraho wakijije ubugingo bwanje urupfu, amaso yanje ukayakiza amosozi, n'ibirenge byanje ukabikiza gutsitara. Nzogendera mu nyonga z'Uhoraho mu isi y'abakiriho. Nari nizeye hamwe navuga ni narababajwe cyane, nkavuga ndandamutse n'abantu bose n'abanyabinyoma. Ibyiza Uhoraho yangiriye byose ndabimwishura iki? Ndabira igikombe cy'agakiza, nambaze izina ry'Uhoraho. Uhoraho nzomushitsa ko amasezerano yanje, mbere nzoyashitsa mu nyo, nzoyashitsa mu maso y'abantu biwe, urufuga abakunzi biwe n'uw'igiciro mu nyonga z'Uhoraho. Uhoraho n'ukuri ndi umusavyi wawe, umwana w'inshoreke yawe wankuye mu ngoyi. Nzogushikanira ikimazi cyo gukenguruka, nambaze izina ry'Uhoraho. Nuga 18, Uhoraho nzomushitsa ko amasezerano yanje, mbere nzoyashitsa mu maso y'abantu biwe bose, mu nyubakwa zo mu ngoro y'Uhoraho hagati muri wewe Yerusalemu. Haleluya. Duhaguruke kugira ngo dusengere hamwe. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye bivuye ku mutima kubwa uno mwanya ino saha, uno mwanya w'ubuntu n'ukuno munsi duhaye kongera kubamwo. Turagushimiye Mwami kuko wadufashije natwe buri minsi ubuzima bwacu bwose ubana natwe. Mwami dukeneye kuvuga nk'uku yanditse Zaburi yavuze ngo nkunda Uhoraho kuko yumvise ijwi ry'ugutakamba kwanje. Mwami waradufashije mbere, akenshi nigihe tutanagusavye, tutanasenze, waradufashije. Mwami izina ryawe nirishimwe hejuru, nirihabwa icyubahiro. Mwami no muri kano kanya kurakarakanya k'umugoroba, Mwami udusiga amavuta yawe, udutwongere inkomezi, twambike inkomezi ivuye mu ijuru. Turagukeneye cyane, turakeneye kubona mu nyonga zawe Mwami. Naho akenshi tunanigwa tukagwa, ntiwigere utureka ngo twibire. Mwami uradukuraho, uradukuriye aho turi, ukadushyira ku rufatiro rw'ukwizera, urufatiro rukomeye rw'ukwizera. Ndagushimiye, ndagusavye Mwami kurikagora ukomeze kubana natwe, kandi uduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe. Izina ryawe ryera kandi ry'igiciro rishimwe, izina rya Yesu. Amen, amen. Twicare. Mwendata Schmidt, umwami wacu ashime ku buntu bwiwe. Ubuntu bwiwe turashobora kububona buri munsi, gutyo tukashobora kumuhanga amaso, tukararamura amaso kuri we, tukamuhanga amaso, maze tugahimba izina ryiwe. Twumvise amajambo meza cyane nino ndirimbo twaririmbye. Abantu naho bavuga yuko ngo indirimbo twaririmbye ngo naho abantu bavuga ko turi abakene, bakavuga n'ibindi bintu byose, ntidushobora kwibagira ibyo abantu bavuga. Abantu barabivuga, turazi yuko umwami yateguye yaduteguriye ikintu ibintu by'agaciro ubutunzi tutabona abantu ngaha ku isi batabona ariko wewe na jewe twebwe twamenye Imana cyangwa mvuge nti twebwe abo Imana yamenye ikongera ikaduhamagara ikadukwegera kuri yo turazi ubutunzi dufise buri ku Mana nicyo gituma tuyishimira cyane nicyo gituma uwanditse Zaburi yavuga ngaha mu gice cya 23 cya Zaburi akavuga ngo nkanongere nsome imirongo yo muri Zaburi ya 23 oya murantunga ni Zaburi 24 Zaburi 24 duhere ku 23 nindazo duga umusozi uhoraho nindazo hagarara ahera hiwe 4 nufise amaboko akeye n'umutima utanduye atigeze kwerekeza umushaha wiwe mu vyukubesha ntarahire ibinyoma 5 ubu ni wazohabwa umugisha n'uhoraho n'ugororoka azoguharugwa ko n'Imana yagakiza kiwa 6 abayirondera ni bene uwo muntu abarondera mu nyonga hawe Mana Yakobo nabarondera mu nyonga hawe Mana Yakobo hano wanditse Zaburi aravuga canke akabaza ati ninde azoduga umusozi uhoraho ninde azohagarara ahera hiwe abaza kino kibazo kumbureko natwa tubarize kumbureko nawe akubarize kumbureko nawe ananja mbarije ninde azoduga umusozi uhoraho ninde azohagarara ahera hiwe hamara avuga ku murongo wa 4 akavuga ati nufise amaboko akeye n'umutima utanduye atigeze kwerekeza umushaha wiwe ku vyukubesha ntarahire ibinyoma ubu niwe azohabwa umugisha n'uhoraho n'ugororoka azoguharugwa ko n'Imana gakiza kiwe acaza uno murongo mwiza avuga akavuga ngo abayirondera ni bene uwo muntu abarondera mu nyonga hawe Mana Yakobo mbega turi muri abo bantu bayirondera barondera mu nyonga hayo ese cyo Imana ikakora muri twebe kugira ngo tushobore kuyirondera bivugira mu mitima yacu dushobore kurondera ibyo yaduteguriye nashaka kumbure nsome ijambo tumenyereye twese turazi kandi twama twabisubiyemo buri gihe ko ibyanditswe vyera cyangwa tuvuge tuti hano tuza hano kugira ngo dushobore kumva ibyanditswe vyera twumve icyo Imana yavuze n'ibyo Imana yateguye n'ibyo yasezeranye kandi ntituzigera tureka kumviriza tuzobifata n'amaboko yacu yose tubigumye gushika igihe azozira aje kutujyana kugira ngo dutahane muhira mu Bibiliya igice cya 11 Ababurayi igice cya cumi na rimwe ndasoma umurongo w'umunani umurongo tuzi twese neza ngo ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye akaza ahantu yari abikiwe kuragwa nuko agenda atazi yaja yagiye atazi yaja nuko agenda atazi yaja ukwizera niko kwatumye aba inyambukira mu gihugu nyamukira mu gihugu yasezeraniwe nk'ikitari iciwe akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ivyo yasezeranywe 10 kuko yararorereye cya gisagara cyubatswe kwitanguriro umugezi n'umwubatsi wacu n'Imana umurongo wa 11. Ukwizera niko kwatumye Sara ashobozwa gusama inda naho yari yaraciye, kuko yiyumviriye yuko yasezeranye ariyo kwizigigwa. Umurongo wa 12, nico catumye umuntu umwe kandi uwo yarakaheze yamukwako n'isinzi nk'inyenyeri zo kwijuru, kandi abangana n'umusenyi uri ku isesero ry'ikiyaga utoharurika. Umurongo wa 13, abo bose bapfuye bakize batarahabwa ibyasezeranywe, ariko barabibona biri kure bakabisasirira, bakemera ko ari akavantara n'ingenzi ku isi. Umurongo wa 14, abavuga batyo baba berekana yuko barondera igihugu cyabo bwite. Umurongo wa 15, iyo baba barakumbuye ico bavuyemwo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Umurongo wa 16, ariko noneho barifuza igihugu kirushije icyo kuba cyiza n'icyo mu ijuru. Icyo gituma Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye igisagara. Umurongo wa 17, ukwizera niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka ku ikimazi hamwe yagezwa mbere uwari yarakiranye igishika amasezerano yari karatanga kw'ikimazi umwana wiwe w'ikinege. Umurongo wa 18, uwo yari yarabariwe ivyiwe ngo kuri Isaka niho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa. Umurongo wa 19, kuko yishimiye yuko Imana ishobora kuzura abapfuye, nico catumye amugarurirwa nk'uwuzutse. Umurongo wa 20, ukwizera niko kwatumye Isaka ahezagira Yakobo na Esau abahesha imigisha y'ibizoba. Gushika hano ino mirongo, ino jambo ry'igiciro, twebwe turi muri kino gihe, muri ano masaha ya nyuma, muri no minota ya nyuma, kumbure ko turi no mu minosogonda ya nyuma. Imisogonda ya nyuma niyo dusigaranye, kumbure hano ku isi. Turaraba nk'uko twamaze kubiririmba, kandi kongera twabivuga tuti ibyo abantu bovuga ntacyo bintwaye. Turabona hano umuntu ibyo atacyo byatwaye, ivyo abantu bashobora kuvuga. Igihe Aburahamu yahamagagwa yarumviye, ntiyarazi niyari karaja. Wewe na jewe twarashoboye kumenya biciye mu ijambo twahawe yariduhaye, kandi turazi igituma duheba vyose, kandi turazi niyo turiko turaja. Turazi igituma duheba vyose, kandi turazi niyo turiko turaja. Aburahamu yaronse isezerano, yabwirizwa guhaguruka akagenda, kuko Uhoraho yari yaramuteguriye igihugu. Yaragiye akibamwo, ariko akibamwo ari nyambukira. Yabaye mu mahema nk'uko twabisomye twavyumvise hano. Turazi ko yaravye mu gihe ciwe, yararaba igisagara gifise amatanguriro akomeye, kandi Uhoraho niwe mugenzi wacu akaba n'umwubatsi wacu. Ni kangahe twebwe abari muri kino gihe twabwirizwa kuraba icyo gisagara tukakirondera, kuko umwami ari hafi, ari mu kuza kutujanayo. Imana tugirire ubuntu bwo gushobora kuba nka Aburahamu, tube nka Isaka, tube nka Yakobo, babaye abaraganwa, natwe rero nk'abaragwa b'ivyo yaduteguriye kubw'icyo barakizinagiwe. Amen. Data Frank afashe ijambo. Umwami wacu ashimwe ko dushobora kumva amajambo adukomeza mu kwizera, iki amajambo adukozeho ku mitima kandi turanezererewe kandi ijambo ry'Imana risomwe ikintu nyamukuru ni ukumenya ngo umwami ashaka kutubwira ikibice muri wowe naje ashaka kutubwira ikibice mu amajambo mbega umwami ashaka kutubwira iki iyo turiko turasoma inkuru ziva kuri Aburahamu mbega umwami ashaka kutubwira iki iyo turiko turasoma inkuru kuri Isaka na Yakobo bari abaragwa barya sezerano nyene twende turi hano kugira ngo tuvuge ivyabaye kiriya gihe byabaye ko kiriya gihe ariko turi hano dukeneye gutahura ibikogwa vy'Imana ibikogwa Imana yabakoreye icyo bisigura kuri twebwe inyigisho dushobora gukuramwo kuvyerekeye vy'Imana cyangwa kutubwira inyigisho dukeneye gukuramwo ni muri abe Aburahamu Imana mbega ntiyari gushobora kumuha umwana akiri umuntu akomeye agifite inkomezi mbega Imana ntiyari gushobora kumuha isezerano igashyirishitsa ubwo nyine ntiyari ibishoboye mbega Imana mbega hari Imana yararetse icyifuzo agumana icyo cyifuzo umwaka ukuri hano agumana icyo cyifuzo umunsi umwe aravuga ati mwami yewe uhoraho urazi ko Eliezeri w'i Damasiko ari we azotora nibyo ntunze byose urero urandetse ngo ngende mbeho ndumuntu atagira umwana yagira icyizere Imana yizigiye Imana ubuzima bwe bwose ku iherezo aravuga ati uhoraho urazi yuko uyu muntu ereze ari we azotora ibyanjye byose niho rero uhoraho yamwiyereka maze amuha isezerano ati si Eliezeri ahubwo umwana wawe uzubyara niwe azotora na byose ngo byanditse mu bitanguriro gice 15 umurongo wa 4 turazi yuko Aburahamu yarafite imyaka 25 igihe iryo sezerano ryaza hanyuma bice biba ngombwa yuko arindira imyaka 25 muri iyo myaka 25 hariho umuntu umwe yananiwe no kurindira no kwihangana maze Ishmayeli baravutse turumva yuko Ishmayeli ari umuntu w'umugwanya abantu bose kandi ko abantu bose bamugwanya kandi ko atamuntu ashobora kumunesha Paulo rero acafata izo nkuru ariko arandikira b'i Galatiya ariko aravuga ku isengero ryo mu izina rishasha avuga no ku Isirayeli turabona yuko inkuru z'agakiza ziri hose turazibona hose ahantu atakira umuntu ari gushobora kwizigira wari yarahawe isezerano turabona yuko yahagaze neza yuzuye ibyizigiro aho umuntu atagira icyo kwizigira aho umuntu atakira na kimwe yo kwizigira inanga y'ukwizera yari ishinze kabisa ibwina kubuye atakintu kimwe gishobora kumunyiganza icyo ni ukwizera kugenda ubuzima umuntu we akagenda ubuzima bwe bwose atana kimwe abona hanyuma agahabwa isezerano hanyuma akarindira akongera akarindira abandi bose bari gushobora gukoma amashyi bakanezerwa abantu bamaze gikinira banezerewe bakoma amashyi abana bakaguma bavuka mu babanyi babo n'ahandi hose ndashaka kwibaza rero buri gihe Sara na Aburahamu bumva bakumva ngo uyaronse umwana ndibaza ingene biyumva mu mitima yabo hanyuma mu mitima yabo baravuga ati mana yanje mbega tweho ni ryari tuzoshikirwa ryari ariko bagumye bafashe iby'Imana yasezeranye nibaza ko ariko bimeze na kuri twebwe muri kino gihe ariko aba ibintu byinshi urashobora kwibaza yuko urabye isezerano Imana yasezeranye ko atana kimwe kero kiraba kandi ko bimeze aho Imana yatanze isezerano abantu baca baruhukira mu Mana, bakaruhukira ku byo yavuze, akaba ariho bahagarara kandi nta na kimwe bakora bigeneye, ahubwo baguma mu kwizera gushikaho bihimbara Imana yuko yemeza ijambo ryayo. Turavye mbere ingene igihugu c'Isiraeli, inkuru z'ukuntu igihugu cy'Abisirayeli cyasubiye kubone kugaragara, tugashika ku mwaka w'1993 hamwe haba inama ya mbere i Bâle. Hari umuntu umwe yavuze, aravuga ngo kuva ubu ntituzosubira kuvuga gusa iby'imiryango y'Abisirayeli, ariko vuba tuzosubira tuvuge ngo ihanga ry'Isirayeli. Hari ko habiki mu mutima w'urya muntu kiriya gihe, uno munsi ntibashobora kubibona. Iyaba yari akiriho uno munsi yovuga ati ivyo nabonye kiriya gihe n'amaso yanjye uburyo bw'impwemu, ubu vyacitse ukuri. Uno munsi nta muntu akivuga gusa ngo imiryango y'Abisirayeli gusa, ahubwo bavuga bati igihugu c'Isirayeli, bari kwavuga havuga ngo abantu begeraniye hamwe. Ni ukuvuga igihe cyarashitse. Ivyo bintu nyene vyarabaye kuri Aburahamu, kuri Isaka no kuri Yakobo mu gihe cyabo. Ivyo bintu nyene biriko biraba kuri twebwe muri kino gihe. Nibaza yuko atanumwe yoshobora kugira icyo ahinduye, kuko ibyo bintu byabwiza kugaragara mu gihe cy'iherezo. Muri kino gihe hari abantu bakinezerewe cyane, kandi muri baza jewe ingene niyumva nk'iyo abantu bamamagaye bakambwira ngo ehera aba mwe ndata yatubwiye ubutumwa ngo hera umwe ndata yatubwiye ubutumwa ngo kandi ngo yarahishura izina rishasha ry'Imana ngo kandi ngo nashobora kurivuga ngo arivuze ngo yocagwara ngo iminsi ibiri yose yocayimara agwaye, nkumva bakampamagara ku itelefone ngasubira kumva ubwa kabiri banterefonye ku itelefone, ubwa gatatu bariko barabimbarira. Mbega mvuga iki kirenze ico? Nk'ahantu nama nagiye nkavugira ubutumwa, ahantu nama ngenda nkagaruka ukaza wumva ibintu nk'ivyo, uca wumva umerewe nabi cyane, wumva ibintu nk'ibyo ariko arabivuga bikagugora gutahura. Nyamara ndazi mu mutima wanje yuko ivyo bintu byose bizorengana, ndazi yuko ibintu byose bitavuye ku Mana. Umviriza neza nshaka kuvuga, ndazi yuko ibintu byose bitavuye ku Mana bidashobora guhagarara imbere y'Imana, bizohagarara, bizohera mu bantu b'Imana imbere y'ukugaruka kwa Yesu Kristo. Amen. Umunsi umwe bizoshika aho ibintu vyose bitavuye ku Mana bizokugwaho biceceke burundu. Muri kano kanya dutegereza kurindira. Uravye inyuma urashobora mbere akenshi uravye imbere urashobora kubabara ukavuga uti mbega none uravye nk'umwana w'umuntu uti mbega ibi bishoboka gute? Yamara hari ikintu kiribwina mu mitima yacu, harimo ikintu kiribwina mu mitima yacu, ariko ivyo bintu vyose turazi ko bizohera, turazi ko ibintu vyose ari vy'igihe gito, turarindiriye ivyo Imana iriko irakora. Kandi nshaka kubabwira ntiturindiririye ubusa, ndahevye ivyo abantu bariko baravuga, n'ivyo ndavyihoje ivyo abantu bariko baravuga n'ivyo bariko barakora. ukuntu urabyo kubona abantu bafata ibyo mwene Abrahamu yavuze hama bagacha babigoreka bakabigoreka aha naha wumva ibintu byinshi abantu bavuga ariko ivyo gituma turi hano twe turi hano kugira ngo dushobore kwizera Imana kugira ngo tuyigirire icizere kandi dushobora kwibaza dushobore kwibaza ikibazo tuti nkuko twabisomye ngo ninde zo duka umusozi uhoraho ninde azohagarara ahera hiwe nkuko twabisomye muri Zaburi 23 nabantu bihanganyije ku ikerezo bari abaragwa barabaragwa bemewe mbega none Ishmaeli yatoranye iki Ishmaeli yatoye utuntu dukeyi gusa impano zikeyi gusa caragenda ariko Isaka we yatoranye vyose kuko yari umwana w'isezerano yari umwana w'isezerano hari jambo meje gusoma igihe nari nicaye ngaho imbere Pawulo arandikira abi Filipi gice cya mbere 15 akavuga ati umugabo bamwe ishari n'amahane nivyo bibatera kuvuga ibya Kristo abandi babivugishwa no gushira icira ngo abo babivugishwa n'urukundo nuko bazi ko nashiriweho kuri gukiranira ubutumwa bwiza babandi ngo babandi ikeba n'iryo ribatera kuvuga ibya Kristo atari uko bivuye mu mitima biyumvira kwa rukongera kunoneka mu ngo izanje biyumvira kwa rukongera kunoneka mu ngo izanje cyewe se tujya kwigereranya na Pawulo eka ni wowe wenyine ashobora kugira umwete wenyine ubwira ashobora kugira umwete je ubwanje nta byinshi nibaza kuri bino bintu ariko mwene ta Jackson yaramaze gutaha yarapfuye yari umuntu imbere y'abantu amajana mu gihe abantu bari basohoye inkota z'ukazikura mu gubati jewe bazirabishe ku muntu umwe yaciye ahaguruka aravuga ngo ndatu imbere y'Imana n'imbere y'abantu ivyo nizera nuko nziko mwenda ata Frank yaje hagati yacu nk'intumwa yarungitswe n'Imana Fre Frank ari hano mwenda ata Frank ari hano nk'umuntu yarungitswe n'Imana naragize ubwoba maze ndibwira nti Imana yanjye yari kuvyumvira ariko ntiyarakwiye kubivuga ndizera yuko ari aba intumwa zahamagawe n'umwami nta bindi ariko nsomye iri jambo hano ko ibyo Pawulo abwira bamwe mu bakora mu bwami bw'Imana bagerageza kuvuga ibya Kristo ariko bakabivugishwa n'ishari n'amahane hanyuma akavuga yuko hariho n'abandi babikora babikoreshwa n'urukundo kubera ko bazi yuko nahamagariwe kugwanira ubutumwa bwiza abahamagawe n'Imana kiriya gihe kugira ngo bashobore kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bose barahuza na Pawulo kandi barahuza n'ivyo Pawulo yigisha kiriya gihe ubwo rukundo nyine rw'Imana gwari muri bo bari bahagaze kuri urwo rufatiro nyene bakorera hamwe mu rukundo rw'Imana abandi bose bari bafise intumbero zabo bafise izindi ntumbero zabo yego nibyo baravuze ibya Kristo ariko babivuga mu ishari n'amahane kandi ngo twabisomye hano ku murongo wa 17 ngo babandi ikeba niryo ribatera kuvuga ibya Kristo bibona yuko bavuga ukuri ngo ikeba n'iryo ribatera kuvuga ibya Kristo atari uko bivuye ku mitima biyumvira kwa rukongera kunoneka mu ngo izanje nukuvuga murazi ko ivyo bintu biriko biraba by'ukuri murazi ko ivyo bintu biriko biraba no muri kino gihe murashobora kuvyemera koko cyangwa ntavyo muzi ntimubizi ibi biriko biraba no muri kino gihe gushuka no munsi abantu bakavuga Kristo bakavuga ubutumwa bakavuga ubuno butumwa bwa kino gihe bakavuga n'intumwa ya kino gihe ariko bafite intumbero by'ukuri icyo nicyo kibazo babivuga bafite iyihe ntumbero kandi uko niko umunywa rero tukavuga tuti ibintu byarahindutse kandi twaririmbye turavuga tuti ibyo abantu bovuga ntacyo bitwaye bavuga ko turi abakene nibakavuga n'ibindi ariko niba dufise umugabane mu ijuru muri icyo gihe turuta n'abantu batunze amamiliyoni hanyuma amaso yanjye yaciye agwa ku gice cya kabiri igice gikurikira igice cya kabiri ku murongo w'indwi ahavuga ku mwami wacu igice cya kabiri umurongo w'indwi haravuga ngo ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika usa n'abantu kandi aboneza afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushyitsa ku rupfu kandi urupfu rwo ku musaraba nubwo umuntu w'icyenda ducatumye imana imushira hejuru cyane nicatumye imana imushira hejuru cyane ikamwegera izina rirenga ayandi mazina yose imuha rya zina rirenga ayandi mazina yose kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu ay'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo ku isi n'ay'iby'ikuzimu kandi indimi zose zize zature ko Yesu Kristo ari uhoraho ngo biheshe Imana dusaba twese icyubahiro izina rya abantu basuzuguye izina abantu barogose ko niryo ryashyizwe hejuru cyane mu izina rya Yesu buri mavi yose azopfukama kandi indimi zose zo kwatura ko ari uhoraho arenja nibaza ku gice cya nyuma mu gice cyandikiye abaheburayo ahavugwa yuko tubwirizwa gusohoka hanze y'isago kandi tugatukwa ku bwa Kristo ni hano mu baheburayo nibaza yuko ari igice cya 13 guhera ku murongo wa 12 haberewe 13 murongo wa 12 nicyo cyatumye Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yezeshe abantu ayiwe maraso murongo 13 nuko tuve muri izo nsago tumusange inyuma yazo twiremetse ugucogwa kwiwe murongo 14 kuko hano tutafise igisagara kizokwama ariko turondera ikizoza 15 nuko natwe twame duha Imana ikimazo cyo gukenguruka tubiheshwa n'uyo nicyo mbuto ziminwa ishima izina ryayo mukanyagaze twumvise yuko Aburahamu yarondera igisagara icyo Imana ari umugeza kandi akaba umwubatsi wacu igisagara gifise urufatiro rukomeye kidashobora kunyiganyiga hano haravugwa kandi icyo gisagara nyine Abaheburayo 13:14 ngo kuko hano tutafise igisagara kizokwamaho ariko turondera ikizoza turashobora kugenda muri byashyizwe Yohana igice cya 21 hamwe Yohana yabwirwa ngo ndakwereke umugeni umugore wa wa mwagazi w'intama yaciye yerekwa Yerusalemu musha igisagara cera yaba Aburahamu yaba Isaka yaba Yakobo yaba Yakobo bavugishwa n'Imana cyangwa intumwa cyangwa abaturanije mu isezerano rya kera n'isezerano rishasha bose bari bafite icyifuzo cyo kuva kuri nosi no kubana n'umwami bari bazi kandi bari bazi neza yuko Imana yari yarakoze ibikenewe kandi yuko batazojanwa ahantu hatandukanye kihari ariko ko bafise ahantu Imana yabateguriye amen bakundwa wize afise gushize bw'amanga Araze iminsi mvuganye n'umukuru umwe mu Bayuda arambarira ati byarantangaje yamambwira ngo mwebwe ngo mwebwe yari karambwira ngo mwebwe hanyuma mu nyuma cyarambwira ngo mwe data Frank nguraziga mwe data Frank ngo jewe ngo ibyo nemera ni bya buno buzima gusa bya buno bugingo ni byo nemera gusa nta kindi byarantangaje cyane arambwira nti umviriza nti muri ico gihe rero je ndu mu Yuda aruta ndakurusha ku mu Yuda kuko ni kuko jewe ndizera ibyo bavugishwa baba Yuda bavuze narambwiye nibindi bimeze nkuko arandaba turaganira twaganiye neza cyane acarambwira ati mwe data Frank nashaka kuvugana nawe duvuge cyane duharire cyane tuvuge kuri bino binda mwishura nti umviriza jewe nibikene ko twe turaharira na wewe jewe tuganira ku ijambo ry'Imana mu kwizera nta kindi nta bindi nibyo gusa none ikintu twoharira ni igiki duharire ku ijambo ry'Imana nibura twoharira kuri politiki ariko nta n'umwanya ndabifiti bakundwa ni kintu cyiza cyane gushobora kumenya yuko twagira ubuntu n'Imana kumenya yuko twavukiye mu bwami bw'Imana by'ukuri tukamenya yuko twamenywe n'Imana kandi ko nayo twamenye n'Imana kandi nayo yatumenye twavyawe n'Imana ko tuko twumva ijambo ry'ukuri ko dushobora kugemera kandi tukagizera kandi tukarindira gushikaho bihimbara Imana kwishitsa ijambo ryayo igashitsa n'amasezerano yayo ivyo ni kintu cy'agaciro Imana yaduhaye muri kino gihe ntimuvyibagire Yakobo yaraduhanuye aravuga ati nimurindire mwihanganye gushika kugaruka k'umwami wacu mwihangane mumere nk'umurimyi arorera imirima myiza arindire yihanganye gushika izoronkera imvura y'agatasi n'irushana Yakobo 5:7 byotumarira iki guhera kwihangana kwacu kose kugahera tutararonka imvura y'agacika mvura reka ndabivuga uno munsi kandi ndashobora kubivuga mbere mfize n'inzamba nkayivuza ndashobora kuvuga yuko abarindiriye ubundi butumwa ntibigeze bamenya ubutumwa Imana yarungitse kandi abo bose barindiriye iyindi ntumwa baba bashyize ku ruhande intumwa Imana yarungitse kandi baba bikoze batanabize ariko nk'uko nabivuze ivyo vyose tubigumize mu maboko y'Imana kandi zobikora nta nkeka ibintu vyose zobikora neza dushaka gusenga dufite kwizera kandi dushimira Imana naho vyo dusaka ko turindira nk'uko Aburahamu yarindiriye ntiturindiririye ubusa turindiriye ugushitswa kw'ivyo Imana yasezeranye nimba abantu bavuga uno munsi ngo ego ngo nta kimwe mufise kumbure ko bari gushobora kubwira na Aburahamu akamubwira bati ngo we waratubwiye ibi bintu wabitubwiye kuva kera Aburahamu none biri hehe ibintu kumutubwira biri hehe uvuga yuko Imana yaguhaye isezerano uvuga yuko yavuganye nawe mbega ntumaze imyaka yose udushingira ntahe ngo yavuganye nawe mbega uvuga iki ni iki ufite icyo kuvuga Aburahamu yari gushobora kwishoka akababwira ngo bijye ngene nababwiye haheze imyaka 20 n'ubu ndongeye kwibasubiriramwo Imana niyo kwizigirwa Imana izoshitsa ijambo ryayo kandi izoshitsa isezerano ryayo Sara kumbure yarakaheze sibyo Sara yarakaheze ariko Imana yarakoze ku buryo ibintu umengo ntibigishobotse irakora ku buryo biba ngombwa yuko hakorewa igitangaza gikomeye kugira ngo iryo sezerano rishobore gushika byasabe ko abigitangaza gikomeye cyane kugira ngo iryo sezerano rishobore gushika none tuvuga iko kuri ibyo nk'uko nabivuze mu kanya gaheze Imana mbega ntiyari gushobora kubikora Sara na Aburahamu bakiri bato
hanyuma Isaka akavuka abantu bose bari kunezerwa Imana ibikora bakiri bato. Ariko none ukwizera kwari kuba guhagaze hehe? Ikigeragezo cyari igipimo cyari kuba kiri hehe? Kwihangana byari kuba bihagaze hehe? Twari gushobora kumenya gute igihe kiri hagati y'isezerano ry'Imana no gushitwa kwayo? Aburahamu n'ubuzima bwe bwose ni ikigo gikomeye Imana ishaka guha uwizera wese. Na hamwe handitse muri Bibiliya yuko Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli ko ari sogokuruza, ari sogokuruza, ariko Aburahamu ngo ni sogokuruza. Ivyo byari biki? Aho atakiri umuntu yo kwizigira we yarahagaze neza kandi ntiyagira ukutizera. Ntiyebuye kuba ukutizera, yaravye kubitaboneka nkaho abibona kwa nkari biboneka, maze ivyari binyuranye n'ivyo bifashe nkaho bitariho. Ivyo n'ukwizera. Ubu rero turashobora kwisuzuma kugira ngo tumenye yuko turi mu kwizera. Biroroshye kwizera isezerano rije no munsi gacarishikejo. Muri cyo gihe bose barashobora kwizera. Ariko rero muri cyo gihe niho bikwiye yuko ivyo kurebura. Niho bikwiye yuko umuntu yihangana kumbure ko biragoye kuri mwebwe mwese. Twese hamwe biragoye tokimena jewe. Ariko rero muri jewe ndatekanye, ndafise ubushizi bw'amanga mutima wanje, ndazi uwo twizeye twese wariwe, ndazi uwavuganye natwe, ndazi yuko ari ubutumwa bwavuye ku Mana kandi ko ari ijambo ryahishuwe ry'Imana. Ndazi ko ari ijambo rya nyuma ry'Imana kubwo abantu bayo, cyangwa ko ari amajambo Imana yabwiye abantu bayo muri kino gihe. Benatana bashiki bacu, muhagarare mushikamye, naho umengo siko nitubishaka, muhagarare mushikamye. Murumva ivyo nshaka kuvuga. Ntituri abantu basimbagurika bakanezerwa, ahubwo turi muri ba bantu, turi mu bantu bafise urubuto mu mitima yacu, bashobora kwizera yuko Imana ari y'ukuri kandi kwizoshitsa ijambo ryayo. Muri uko kwizera, muri uko kwizera niho dukeneye kuza ku mwami maze tumubwire ivyacu vyose. Dushaka kumushikanira nino mpera y'indwi, no weekend tuyimushikanire, tumushikanire na bene data n'abashiki bacu bose, kuko tubafise ku mutima. Iyaba twadushoboye kubafasha canke tukifasha na twebwe ubwacu, vyose twobikoze. Ariko turazi umwe wenyine ashobora kudufasha kandi ashobora kubafasha. Turazi umuntu ashobora gufasha abantu biwe bose. Icyumviro cyo kuba kiri urubanza kitube kure. Turumva muri twebwe dukeneye gufasha abantu bose, kandi twifuza yuko abantu bose bahagarara imbere y'Imana, aho umwami wacu azozira kugira ngo aze gutwara biwe batahane muhira. Ariko kubw'ivyo birakwiye yuko tuguma mu ijambo ryiwe, kandi ijambo ryiwe naryo rikaguma muri twebwe. Ushobora kwiherezo tuzoguma tuvuga iby'umwami wacu Yesu Kristo kandi tubivuganye urukundo, atari kugira ngo tuboneke yuko tuvuga ukuri kurusha abandi, cyangwa tubivugishwa n'amahane. Ariko tubivuga kugira ngo abantu bashobore gukizwa, bashobore kubohoka, kandi bashobore guhezagirwa kubw'ubuntu. Duhaguruke rero maze dusenge twese hamwe. Data twese uri mu ijuru, we Mana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, ni wewe Mana yacu. Ntuhinduka, ni wewe ndiho. Mbere y'uko Aburahamu abaho, wewe wariho. Mwami, ndagushimiye kubona biciye muri we, biciye muri Aburahamu, wahaye icyitegererezo abizera bose. Ni wowe wahaye isezerano, kandi muri we wararishikije. Hanyuma iryo sezerano ryari ryashikijwe, yaciye aritanga yatanga umwana wiwe w'ikimazi ku gicaniro. ucura semeru uramubwira uti Aburahamu Aburahamu wacu umwereka impfizi intama ifatiwe mu Gisaka niyo yatanga kwikimazi mu kibanza cya Isaka mana yanje muri Kristo umwana wawe niho watanze amasezerano kandi muri we amasezerano ni ego kandi ni amen muri we waraduhaye amasezerano kandi muri we warashikije niwe watanze wikimazi kumusaraba igorogota kukicaniro chimani shobora byose mwami biciye muri we natwe twabambanye nawe twapfanye nawe kandi twazuranywe nawe kubw'ubugingo bushasha kubw'ubugingo buva ku mana kandi turabaragwa bihuje n'isezerano nk'uko Isaka yarari kuri Aburahamu umugambi w'agakiza ni mwiza cyane amazi ivyumviro vyawe ni vy'igiciro kinini ni biragutse cyane ivyumviro vyawe birakomeye cyane aho twuguruye ijambo ryawe hose utubwira vyinshi kurusha ivyo dusoma dusoma iryungane rimwe ubu ushobora kuritubwira ko ibintu amasaha n'amasaha uciye ku iryo ryungane rimwe gusa tugacha twinjira mu bintu bijanye n'umugambi wa gakiza mwami mana yacu turi mu gihe turindiriye ugushitswa kw'isezerano kandi wa mwana w'umuhungu agiye kuvuka cyagisato gishaka kumurotsa ariko ntikizobishobora ujya mwana w'umuhungu azoca zamugwa ajyanwe ku mana no ku ntebe yiwe y'ubwami mana yanjye turaramuye amaso kuri wewe kandi turagushimiye kubw'uru rubuto rw'igiciro rw'ijambo ryawe ubwo washize muri twebwe mwami mana yanjye ndafise icyo nshaka gusaba abo wahisemwo bose imbere y'uko isi iremwa kandi bakaba barumvise ijambo ryavugishwe ritagira karohe muri kino gihe bose biciye mu kugaragara kw'ijambo ryawe kuvuye ku mana nibakizwe amakosa yose bezwe mu kuri kwawe kandi bashobore gutegurwa kugukuza kwawe kwegereje mwami mucunguzi wo kwizigirwa turakuzaniye n'ivyo abasaba gusengerwa urazi bene data urazi abanditse n'abaterefonye ivyo basavye natwe nivyo dusaba ivyo bashaka nivyo natwe dushaka baratwibuka mu masengesho natwe turibibuka mu masengesho mana yo kwizigirwa nushimwe kubona abo wakunze bose nabo bafise urukundo ruva ku mana baragukunda kandi barakunda na hagati yabo mana yanje urukundo ntiruzovaho kuvugishwa kumenya ivyo vyose bizohagarara ariko urukundo rw'Imana ntiruzigera ruhagarara ntiruzovaho kubera ko ntigwigeze rugira intango nuhagwe icubahiro nushime kubona abantu bawe bakunzwe n'urukundo rwawe imbere bakunzwe nawe mu rukundo rwawe imbere y'uko isinije rubiremwa imbere y'uko isiremwa mwami uru rukundo rw'Imana muri urwo rukundo rw'Imana uzodufatanya nawe utwunge tubumwe ibihe byose kandi ruzoba muri twebwe kandi rube hagati yacu izina ryawe ryera nirishimwe mwami turaguhaye twese hamwe ino mpera yindwi mana yanje turazi ibiriko biraba akumbure ko tutazi byose biriko biraba ariko nivyo uri kurakora ntiturumva n'igice cavyo ndagushimiye mana kubona uzoduhimera kubona twarabaye abizigirwa ku iherezo duhimera kandi uzorunga ikimvura gacika mvura kandi uzoduha gukura mu ijoro ndagushimiye kubw'ivyo kandi ndashyize hejuru izina ryawe na bene data bariko bajanwa ahana hariya bene data batakifise uburagamo mana nuturinde kubacira urubanza ahubwo duciye bugufi imbere yawe duciye bugufi kandi turagusabye kugira ngo ushobore kudufasha dushobore gukora igicaniro dushobore kubizana ku musaraba wawe kugira ngo inyankane zose no kudasenyera ku mugozi umwe bishobore gukugwaho kuko imbabazi no kwiyuzuza biva kuri wewe wabambwe muri abo bose babambanye nawe haleluya mwami mu kwizera ntitubona gusa umwijima uri kuraza ntitubona umwijima uri kuraza igihe wa munsi wabambwa ntitubona gusa kwaguhinganya mu gigima za munsi wabambwa ntitubona gusa ibitanda bisatagurika ahubwo turabona na wa munsi wazuka ku munsi wa pasika mwami ndazotembagaza cya kibuye agikura mu nzira mana dukomeje kubandanya igihe gishitse cya kibuye kizokugwaho kandi ntitukironderera umuzima mu bapfuye ariko we wazuse tuzomubona kandi tuzosemera tuvuga tuti rabi mwigisha mwami wacu kaba n'imana yacu izina ryawe nirishimwe uzogaragaza ubushobozi bwa kuzuka muri abo bose bategerezwa guhindurwa izina ryawe nirishimwe kandi rishyirwe hejuru hezagira kandi ino mpera y'indwi nuduhezagire nuduhe guhagarara neza imbere yawe dufate neza ijambo ryawe kandi twifate neza imbere y'abandi mwami nurongore ibyo tuvuga nurongore ubutumwa bwose tuvuga nurongore ibikorane byose nufate bene data nufate mwe data hus mwe data schmidt mwe data gangat dufate twese na cyane cyane hano hantu harongogwe nawe harongogwe na mwemu wawe nureme ikirere cyiza muri twebwe igirere cy'imana kiva ku mana icyo wowe ubwawe wiyumva neza natwe tukiyumva neza icyo ushobora kugaragara icyo ushobora kugaragaramwo nawe ukavugana natwe nk'uko umuntu avugana n'umugenzi wiwe arahamagaye Aburahamu uramubwira uti kandi waravuze uti si nk'ibita abashumba ariko ndabita abakunzi aleluya uhabwe icyubahiro mwami imitima yacu yabwirizwa guhimbaza kandi igahimbaza yizeye imana igahimbaza umukiza wacu we yarabye abantu bikabarabana imbabazi kandi yarabye ubufafara bwacu hanyuma akagaragaza ibyari byarasezeranywa haleluya uhabwe icyubahiro turaguhaye turagushikaniye hano hantu na cyane cyane hano hantu duhagaze tuhashyize munsi y'umwitwikiro w'amaraso yawe turagushikaniye hano hantu kino gisagara turakwishikaniye ubundi busha nugaruke kuri twebwe nk'uko wabikoze kera nukure impome zidutandukanye ibidutandukanye byose bikureho muri we twararonse kwiyuzuza biciye mu maraso yawe twararonse inzira ituzana ku ntebe y'ubuntu haleluya uhabwe icubahiro kandi ushimwe. Haleluya, hezagira abantu bawe, hezagira duhezagire hano, uhezagire nuduhezagire, uhezagire nibitwa kuzaniye nivyo twagusavye byose. Mana yanje, ntidushaka gusa kwigusengera abandi gusa, oya, ahubwo nutwibuke natwe, nitwibuke ingo zacu, ibuke imiryango yacu, ibuke abana bacu, ibuke abavyeyi bacu, ibuke abo tuzi, ibuke ababanyi bacu. Mana yanje, nkuko ati mpindutse ruvumwa kubw'abansi banje bose, mbere mpindutse igitutsi kubo tuzinanye. Mwami Mana yanje, mbega tuvuga iki kano uyu munsi? Mukiza wacu, nudufate kuko vyanditse ngo ashiriweho, ashizweho kugira ngo benshi bagwe kandi benshi bavyuke muri Isirayeli. Ababwirizwa kugwa baraguye, ababwirizwa kuvyuka nabo baravyutse. Mana yanje, mbega twebwe turi iki? Ninde ashobora kumenya ijambo ryawe? Ndashobora gutahura umugambi w'agakiza kwa ari umugambi ukomeye cyane kandi urimo ibintu byinshi. Yamara turavuga, turatura, tukavuga tuti inzira zawe n'igitangaza. Mwami ushobora byose, we wariho, we uriho, we uzoza. Izina ryawe nirihabwe icubahiro, ubwami bwawe nibuze, ukugomba kwawe nigukoreke ku isi nk'uko gukorwa mu ijuru. Nuduhe umutima udukwiye uno munsi n'ibihe byose, kandi uturinde wa mubi, Mwami, kuko mu vyukuri ni wewe nyene inganji n'ubushobozi n'ubwiza ibihe bidashira. Amen.